Mbere yuko dusenga, nashaka nsome imirongo mike yo muri Zaburi ya 33. Zaburi 33, umurongo wa mbere. Munezererwe Uhoraho yemwe bagororotsi, gushima kurabereye abatunganye. Umurongo wa kabiri, mushimishe Uhoraho ikembe. Mumuririmbire muvuza ishimwe ryiwe mu ntanga y'imirya cumi. Mumuririmbire indirimbo nsha, mucurarangishe ubuhinga muyomanze. Kuko ijambo ry'Uhoraho ritunganye, igikorwa ciwe cose agikorana ukuri. Akunda kugororoka n'imanza zibereye isi yuzuye imbabazi z'Uhoraho. Mungu wa gatandatu, ijambo ry'Uhoraho, ijambo ry'Uhoraho niryo ryaremye ijuru, impwemu zo mu kanwa kiwe nizo zaremye ingabo zo kuri ryo. Yegeranya amazi yo mu kiyaga nk'ikirundo, ibwina ahimburira mu bigega. Isi yose niyubaha Uhoraho, abari mu isi yose bamutinye, kuko yavuze bikaba, yageze bikaguma. Gushika hano duhaguruke dusenge. Data twese se uri mu ijuru, umutima n'umutwe turabicishije bugufi, turunamye tuje imbere y'inyonga zawe. Tuje dutwikiriwe n'amaraso y'umwagazi w'intama. Turagushimiye kuko wijuje natwe. Turagushimiye kubw'ubucunguzi, kubw'imbabazi, kubwo gutunganywa no kubwo kwezwa, kubw'ubugingo budashira. Turagushimiye no kubw'ubucunguzi bushitse muri Yesu Kristo umwami wacu. Mana yo kwizigirwa, ese cyo mpa kintu gikorane, kikaba gikorane cyo kwitanga, cyo kwitanga. Dushobore kumva kuri hafi yacu, tumenye dushobore kumenya kugomba kwawe kwahishuwe na mwemu wawe. Nukure ibishobora kutusamaza byose, ubinshire kure, ubikure muri jewe, ubikure iruhande yacu twese, ubikure no muri twebwe. Mwemu wawe wenyine abari wavuga, kandi ijambo ryawe libe itara limurikira ibirenge ku birenge byacu no mu nzira yacu, n'umuco ku nzira mu nzira yacu. Mwami wo kwizigirwa, muri kino gikorane twifuza yuko uvugana natwe, kandi dushobore kwicara ku birenge byawe. Mwami nuduhe kwifata, duhe kwifata ukuntu tumere nka kumwe abantu bari bicaye ku musozi wa Elayoni. Dushobore kukubona, dushobore kukumva, kandi dushobore kuraba mu nyonga hawe. Naho tutakubona mu buryo bw'umubiri, uri imbere yacu, uri wa wundi ejo, uno munsi n'ibihe bidashira. Nuduhe kumera nk'uko, duhe inyifato nk'iyo, muri icyo gihe uzoshika ku ntumbero yawe, nako tuzoheza duhezagigwe. Turagusabye rero, uturongore kubwa mwemu wawe yera, ubane natwe mu izina ryera rya Yesu. Amen. Dushimire umwami kubw'amahigwe twashoboye kuronka gushobora kwizera, kandi ndazi neza yuko tuzorongorwa mu kwizera rusange, maze tugenda tugana mu kwizera gutunganye, kuko twarongowe tuva mu butumwa, twumvira hamwe twese, ariko tugana mu butumwa bushitse bw'ijambo. Kandi dushoboye kuraba ibintu uko bigenda mu buryo bw'impwemu, Imana iri kitera igendana natwe, tugenda tugana kuvyo yashinze, tugenda tugana kwisoze kwa gishengero ryayo, kandi Imana izobikora neza. Nashaka nshimangire gato ku murongo umwe muri Zaburi 33, hanyuma nshinja mu bami ba mbere igice cya 17. Niho tuzagutangurira, niho tuzaguhera ubutumwa bwacu kuno muhingamo. Zaburi 33 umurongo wa 4, ngo kuko ijambo ry'Uhoraho ritunganye igikorwa ciwe cyose agikorana ukuri. Abami ba mbere igice cya 17 umurongo wa nyuma. Abami ba mbere igice cya 17 umurongo wa nyuma. Mirongo ibiri na kane, uwo mugore abarira Eliya ati: noneho menye ko uri umuntu w'Imana koko, kandi ko ijambo ry'Uhoraho uvuga ari iry'ukuri. Kumbure ko uno murongo ata byinshi utubwira muri uno mwanya, ariko turaza kubona yuko urimo ibintu byinshi cyane, ufite byinshi byo kutubwira uno murongo. Hano turabona ibintu bibiri. Icya mbere ngo noneho menye kuri umuntu w'Imana koko. Abenshi barashobora kwigira abantu b'Imana, mbere bamwe barashobora kwigira abantu b'Imana bakomeye, benshi barashobora kwigira abantu b'Imana badasanzwe, abandi bakigira abantu b'Imana baciye bugufi. Ibyo umuntu ashobora kwigira n'ibintu bibiri bitandukanye. Eliya ntiyigira umuntu w'Imana, ahubwo yari umuntu w'Imana. Ntiyigira umuntu ariko azana ijambo ry'Imana, ahubwo ijambo ry'Uhoraho ryari ukuri mu kanwa kiwe. Kandi nashaka yuko dutahura bino bintu kuri uno muhingamo, kuko Imana niyo yashyize ku mutima wanjye kugereranya bino bintu. Dutegereza kubona ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Tukabona yuko iyi Bibiliya nyine isomwa mu mashengero yose n'amashengero yigenga yose ku isi yose, niyo nyine basoma. Mu ishengero ry'i Roma Katolika cyangwa ry'Abagiriki Abaorthodoxe cyangwa ishengero ry'Abakopte cyangwa amashengero y'Abaproti, mbere no mu mashengero yigenga gushika kw'iri kangaro riheruka, bose basoma ijambo ry'Imana. Ikibazo ni iki ngo niba ijambo ry'Imana rikiri ukuri mu kanwa kaba baserukira no mashengero yose, mbega ni ukuri mu kanwa kaba baserukira amashengero yose. Aha sinkeneye kubigisha yuko uno munsi ariko ijambo ry'Imana rukuri, sivyo nshaka kubigisha. Kuri icyo kintu twese hano turahunze, ariko ikibazo ni ukumenya niba ijambo ry'Imana ryagumye ari ukuri mu kanwa kabo bose barivuga. Uko niko bimeze uno munsi, atari ukumenya nimba uyu aje maze akavuga ngo nje kuvuga ijambo ry'Imana, wundi akavuga ngo najewe nyine ngo nasomeza Zaburi 33 ngo najewe. Ariko ibyo ntibihagije. Uko biri kose turi mu gihe gikomeye cyane kugira ngo dushobore kumenya, kugira ngo ntibishobore kutucika, ntitwabwiriza kutabimenya. Eliya yari umuntu yahamagawe n'Imana, yari umuntu yumvise ijwi ry'Uhoraho. Ntiyavuze imbere yuko Imana ivuga, nta na kimwe yakoze imbere yuko ahabwa itegeko ryo kugikora. Ijambo ry'Uhoraho ryagumye ari ukuri mu kanwa kiwe, kwari ukuri. Murazi neza yuko iyo Uhoraho Imana yavuga mu itongo rya Edeni, umwansi yaciye asumira ijambo ry'Imana, mugihe rero iryo jambo ryaza mu kanwa k'umwansi, ntiryasubiye kuguma rukuri, ryaciye ritembagazwa. Hari ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryari rikwiye ariko ukuri kw'inkomoko, nk'uko kwari kwavuze ku nkomoko kwakiye gutakara, abantu baca bakira inyuguti gusa, ntibaba bagifize umuco uva kuri mwe muyera. Umuco uva kuri mwe muyera. Ndushaka gucira urubanza, guca imanza, kubona ibyo bintu. Turabona yuko ari ibintu bitandukanye, nk'uko ubuseruko butandukanye n'uburengero, ariko twibuke yuko kuvanga ibintu byose bibwirizwa guhagarara, kandi natwe kubwo ubuntu bw'Imana tubwirizwa kumenya, kandi tukavuga nk'uno mugore ukuyavuza abwira avuga kuri Eliya ngo noneho menye kuri umuntu w'Imana koko, kandi ku ijambo ry'Uhoraho avuga ari ry'ukuri. Ijambo ry'Uhoraho uvuga ari ukuri. Kubera ko turiko tuvuga Eliya, nashaka ndababaze kino kibazo. Mu murongo uzi imbere y'uwa nyuma mu gitabo cy'Uwavugishwa n'Imana Maraki, haranditswe ibikurikira ngo murongo wa gatanu haravuga ngo ngumeze barumkira Eliya uwavugishwa nanje uwo munsi w'Uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba utarashika. Uku niko isezerano ryashitse. N'umugore nawe yari afise rino sezerano, umwana wiwe yari yazutse ava mu bapfuye. Hanyuma Imana imaze guseruka, urya mugore yaramenye yuko, aramenye ati uyu muntu, uyu Eliya ni umuntu w'Imana. Reka nanjye ndababaze uno munsi, mbega twese twaratahuye, mbega turashobora kuvuga cyo kimwe tuvuga kuri Eliya uwo Imana yarungitse mu gihe cyacu? Turashobora kuvuga cyo kimwe, turashobora kuvuga bivuye mu mutima, tukavuga ngo ubu rero menye yuko uri umuntu w'Imana koko, kandi ko ijambo ry'Uhoraho uvuga ari ry'ukuri. Mbega twese ibyo turashobora kubivuga, mbega turashobora kuvyemeza tugashyira ko amen mu mitima yacu? Abantu bonyine barungikiwe ubutumwa n'intumwa nibo bashobora kubimenya, abandi ntibabimenya. Kandi muzokwama muhura n'abantu bashobora kuvuga, bashobora kubabwira ngo habayeho gusa umuntu umwe w'Imana. Nimwibaze kuri mendata kanaka, muvuga butumwa kanaka, ngo umuntu w'Imana si umwe gusa, ngo hariho abantu b'Imana benshi muri kino gihe, ngo sinaka wenyine, ngo sujya muntu w'Imana wenyine, ngo habayeho n'abandi. Ego twohuza muvuze uko, ariko hari ikibazo kicya gikurikira n'igikurikira. Ijambo ry'Imana ritagira karohe, ukuri kwagumye mu kanwa kandi. Ninde Imana yavuganye nawe muri kino gihe? Abenshi ntibamenye ukuri, ntibashoboye no kuvuga ukuri. Benshi mu bari bamenye uko kuri ko muri Bibiliya baragize ubwoba yuko abantu babima amafaranga, kandi ko abantu benshi babavako. Noshima kwinjira mu bwami bw'ijuru ndi nk'umuntu asegerereza ariko natungishije abasegerereza benshi hagupfa nka wa mutunzi maze ngahereza hamwe wa mugabo w'umutunzi yahereje muratahura ibyo ari byo si ugupfa kuvuga gusa ngo uyu muvugabutumwa akomeye arashitse ngo mwese mubwiriza kujya kumwumviriza ngo abantu barakira indwara ngo hari ibi na biri n'ibi n'ibi Imana igize ikikora turayishimira cyane uwo yobikoresha uwo ari we wese turayishimira kandi ibi ndabivuze uno munsi Imana imbabarire ariko ndiko subiramo gusa ibyo mwe Baranamu yavuze wenyine ubwiwe yaravuze neza ati si umuvuga butumwa akora ariko ukwizera kugwaye niko gukora ku mwami wacu maze Imana igacya yishura kandi muri iyo nzira muri aho niho avuga murashobora kubisoma mwe nyine ubwanyu muri bwo bujya butumwa iyo abantu bagiye ahantu bagiye kugendera ahantu runaka bagacya bizera bibaza yuko Imana iza kubihishurira bakibaza ngo ni Imana iza kubihishurira ahantu bagiye mu gutembera mwe ngo ugukira indwara gufatanye n'ukwizera hari ibindi bintu bifatanye n'ukumvira nicyo gituma Pawulo yandika yuko tubwirizwa kumvira Imana tubeshejwe n'ukwizera mu banyamahanga bose niko byanditswe muri Baroma 3:25 hano ibi aha biruta kuza k'umuntu akomeye n'ugushitswa kw'ibintu bikomeye turafise uburenganzira bwo kumva ijambo ry'Imana nk'ukuri kutagira karohe atari insobanuro z'abantu atari ibyo abantu babikoreye ariko ijambo ry'Imana nk'urubuto rw'inkomoko litegerezwa guterwa mu mitima yacu reka rero ndababaze kuno muhingamo ninde muntu w'Imana yavuze ukuri kuko muri bibiliya kose ninde yavuze ibijyanye n'ubumana ninde yavuze ibijyanye n'icyaci inkomoko ninde yavuze ku mubatizo wa bibiliya n'ibijyanye navyo byose ninde Eliya uwo Imana yarungitse imbere y'ukuza kwa kabiri kwa Yesu Kristo kandi yarazi yuko azoronka abansi benshi kurusha abagenzi sinabayeho gusa mu myaka 60 kumwe nawe ahubwo narabayeho kandi no mu gice cya kabiri cy'imyaka 50 igihe yatumigwa hose abantu bose bakamwemerera kuvuga ubutumwa hanyuma mu nyuma haraje igihe cyo guhishurwa kwa bimwe by'ibishengero ikintu kimwe kivyari kindi yahavuye yitwa umwigisha w'ikinyoma bamwita umuvugisha w'ikinyoma batangura kubuza abantu kumwumviriza ariko hari ikintu kimwe twamenye kandi dushobora gushingira intahe turazi yuko yari umuntu yarungitswe n'Imana kandi ko ijambo ry'Uhoraho litigeze rigorekwa mu kanwa kiwe ariko ko mu kanwa kiwe ijambo ry'Imana ryari ukuri kuzima kandi kutagira karohe ibi bigumaho gushika mu guhoraho biguma ari ukuri gushika mu guhoraho kuvuga ukuri ni kimwe ariko kuba umuntu yinjiye mu kuri nabyo ni kindi nawe ubwawe ukaba uri mu kuri ibyo nabyo ni kindi abami ba mbere igice 17:44 ngo ndazi imenye ko uri umuntu w'Imana koko kandi ko ijambo ry'Uhoraho uvuga ari ry'ukuri umukanya gaheze nagereranije ibintu bibiri burya abantu bita abakozi b'Imana bose basoma ino bibiliya nyene buri wiyinga kandi baronsa akajyo bama basoma ino bibiliya mu mashengero yose yigenga no mu mashengero yose yitwa ngana ya gikristo kandi bose bagenda bagana mu nzira zabo kandi bose bafise insobanuro zabo mbega nuko bimeze cyangwa biratandukanye, nimba bitandukanye nimumbwire niba naciye iruhande y'ukuri. Oya, nuko bimeze kubera ni kubera ko ariko bimeze nyene, nicyo gituma Imana yarungitse uvugishwa nayo imurunganya ijambo ryayo kugira ngo dushobore gukugwa muri ibyo bintu byose, maze tuzanwe mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Tugarukana mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ngibi bivugwa n'uwavugishwa n'Imana Yeremiya kuri ibyo bintu. Yeremiya igice cy'umunani, Yeremiya igice cy'umunani guhera ku murongo w'umunani, muvugisha iki muti turi abanyabwenge kandi muti ibyagezwe by'Uhoraho bibana natwe? Erega abanditsi banyu babandikishije ikaramu y'ibinyoma, banditse ibitari by'ukuri. Turashobora kuvuga tuti turafite ijambo ry'Imana. Nibyo abanyabwenge byanditswe bakoze, nibyo abafarisayo bakoze, nibyo abasadukayo bakoze, kandi nibyo abantu bashobora kuvuga mu madini 99 atandukanye ahari ngo dufite ijambo ry'Uhoraho cyangwa ngo dufite ijambo ry'Imana. Ariko naba hano ibyanditswe ngo ngwerega banditsi banyu bandikishije ikaramu y'ibinyoma, banditsi bitari iby'ukuri. Murazi yuko twigeze kugereranya ibintu hano ko Paulo w'Itaruso, Sauli w'Itaruso yari yicaye mu gihe cy'umwami wacu, ntiyicaye ku birenge bya Yesu ahubwo yicaye ku birenge bya Gamaliyeli, niho yigishirijwe. Kandi igikorwa gikomeye cy'Imana cyaciye gica iruhande yiwe, emwe ntiyabica n'ikanda, yaratwawe ubwenge bwe bwose bwari bushingiye ku kumva no kwigishwa ibyanditswe, ku buryo atari afite umwanya wo kwitaho gushitswa nyako kw'ibyanditswe. Ibyo ari muri adishinga byari kwiga gusa, byari biki? Ni nako bimeze uno munsi. Murongo munani turasoma ngo ngwerega ngo banditsi banyu bandikije ikaramu y'ibinyoma, banditse ibitari by'ukuri. Turashobora kuba dufite ijambo ry'ijambo, dufite n'ibyagezwe by'Imana, turashobora kuba dufite isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Rero umwansi aje akadufata kuzura, akadukwega, atujyane yashaka nk'uko yabikoze kuri Eva. Ijambo ry'Imana muri icyo gihe ntiriba rikimeze nk'uko ryari riri kunkomoka nk'uko Imana yarivuze. Muri icyo gihe ntiriba rikiri ijambo ritagira karohe, muri icyo gihe ntiriba rikiri ukuri, ahubwo riba ryagoretswe n'abantu. Rero ujya mugore rero igihe yavuga ati noneho menye yuko uri umuntu w'Imana, ati kandi ko ijambo ry'Uhoraho uvuga ari iry'ukuri, turatahura ibyo yashaka kuvuga. Si wewe ariko ni Imana yavugiye muri wewe, nibyo yashatse kuvuga. Ntiwasobanuye ibintu uko ushaka, ahubwo wavuze maze Imana nayo ikiremeza ko ari ukuri. Ijambo ry'Uhoraho mu kanwa kawe ni ukuri. Urebe ikibazo n'iki tubwirizwa kwibaza ngo atari amashengero akomakomeye cyangwa amashengero yigenga cyangwa amaparuwasi cyangwa amashengero abavugabutumwa cyangwa, ariko wowe na jyewe twabwirizwa kwibaza kino kibazo ngo ubwa mbere ibi bibwira abavugabutumwa atanwa avuyemo. Umuntu agize icyo avuga kitari ukuri, ibyo nta ngorane nyinshi bitera. Ariko twumvise umuntu w'Imana nkamwe na Baranamu muri icyo gihe abwirizwa kuvuga ikintu cy'ukuri. ari nkamwe ndatabara namu kandi narababwiye kandi ndababwire uko ngenda ninjira ibwina muri no jambo ryahishuwe ry'Imana niko ngenda ntashobora kugeraho nogira ukunda risigurira umuntu haraheze imyaka myinshi nabona nibaza nti mwe ndatabara namu hano warasubiyemo ibintu ibi wari wabivuze mu bundi butumwa hano warabisubiyemo mu bundi butumwa ariko ibyo byumvira muri jewe ntibikiri muri jewe uno munsi ndashimira Imana kubona Imana yaravuganye natwe mu guca bugufi kwinshi kuko Imana yishura mu biciye bugufi Imana nifata umuntu ashobora kuvuga amajambo atose atagira karohe aho gifata umuntu ikamugorora neza kugira ngo ishobore kuvuga iciye muri we iryo niryo tandukaniro wari we wese arashobora kuvuga ijambo rigoroye neza ariko Imana ivuga gusa iciye mu muntu yashoboye yonyine kugorora ikamushyira ku murongo ego ngo mufise ivyagezwe biva ku Mana ariko abanditsi banyu bandikishije ikaramu y'ibinyoma banditsi bitari iby'ukuri ukuri n'ikinyoma biregeranye cyane kandi umuntu arashobora kwibaza yuko ubirabi inyuma ukibaza yuko ikinyoma ukibaza ngo ikinyoma cyavuye ahantu runaka mu kuri ariko siko biri biranditswe mu izina rya rishasha yuko atakinyoma kiva mu kuri kuko satani numubeshi kuva kera kuva mu ntango ntashobora kurema kandi ntashobora no kuzana ijambo ry'Imana nk'uko ryari riri mu ntango Imana niyo muremyi kandi Imana niyo yavuze ijambo ryayo satani afata ijambo ry'Imana akarizanira abantu yari hinduye gatoyi muri cyo gihe ntibaba bagifite ijambo ry'Imana ntibaba bagifise ukuri kutagira karohe ariko baba bafise insobanuro z'abantu zivanze hariho ijambo ry'Imana rikwiye rishobora gutuma ukwizera Imana kuguma kuri mu bantu kandi hariho n'insobanuro z'abantu zikwiye zishobora gutuma haza urupfu haza urupfu kandi nivyo twabonye gushika muri kino gihe niko byagenze niko twera tubibona abantu b'Imana benshi reka tubite gutyo kubera iki baragerageje kwigisha barereka abantu benshi inzira igana kuri Kristo kandi dushaka gufata minenegwe ibikorwa bakoze ariko hari ikintu gikomeye cyane kiruta ivyo tubwirizwa gusuzuma ibintu byose ku mucyo w'ijambo ry'Imana kandi ibintu byose tukabiraba tukabigereranya tukaraba yuko bihura igihe nagi urugendo mperukamwo atari muri nzero ahubwo mu kwezi kwa ruhuma hari umusore umwe yiga mu ishuri rya Bibiliya mu iseminari atari umwe nandika ko yarambagije umugusore yarambagije arambaza ati mwene sa Frank ati nsobanurira itanguriro igice cya mbere guhera ku 66 gushaka ku 78 ahantu hari ijambo rivuga ngo turemwe umuntu asa natwe nimba by'ukuri wizera ko hariho Imana imwe nsigurira cyane mwishura ni mwene data ntibanze umbwire mbega hari abaremyi bangahe ntihari umwe cyangwa hari benshi nimba ari benshi nashaka menye igitigiri cyabo arambwira ngo ya ngo hari umuremyi umwe ndamubwira nti byanditse muri Bibiliya kandi abyizera arambwira tego ariko ngo haranditswe ngo tureme carabwira umwe ndata ndamubwira nti natwe twari twicaye turi kumwe na bendata benshi ni umwe ndata yabaza ibibazo ndamubaza nti mwe ndata tujye mu gikora uno munsi ku mugoroba ntihanyuma tuvuge ubutumwa bose bacabarandaba sinishuye ikibazo umengo icyo kibazo sinakishuye yamara babujyana nari nakishuye narabaje nti ndaza kuvuga ubutumwa kuno munsi kuno mugoroba ni wewe cyanke jewe cyandishura nti ndaza kuvuga ubutumwa namwe muze kumviriza umuntu wese asomye muri Yobu 38 arashobora kubona yuko uhere ku murongo wa kane yuko uhoraho imana yari kavuga abwira abamarayika abana b'imana bari bahari igihe yaremye isi ibihari biri mu mitima y'abantu kubera ko basomye ivyo muri teolojiya ariko ntibakira ijambo ry'imana mu mitima yabo insobanuro z'abanyabwenge b'ibyanditswe zatumye ijambo ry'imana abantu zatumye ijambo ry'imana abantu barifata nk'ibinyoma baca bakuraho ukuri kw'imana ariko turashimira umwami wacu we yaturabanye imbabazi akaba yaratugaruye ku ijambo ryiwe muri no minsi y'iherezo nashaka gusoma umurongo w'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana umurongo tuzi neza twese nyamara muri uwo murongo ufite icyo tubwira twebwe twese kugira ngo dushobore kubona ingene imana ingene ari byankenerwa cyane yuko imana tugarura ku ijambo ryayo mbere yuko nsoma ni mu nkundire mvuge ingene ari byankenerwa yuko atamuntu numwe yemerewe gusobanura icyo ari cyo cyose mu majambo yahishuwe cyanke ngo amajambo y'Imana ayafate uko yishakiye ahubwo umwe wese nareke ijambo ryose uko riri kandi agizere n'umutima we wose muri icyo gihe nta madida nazosura kubaho rero turabona ko ari ukuri niko ijambo ry'Imana reka nsome muri Yohana igice cy'umunani ubutumwa bwiza nk'uko bwanditse na Yohana igice cy'umunani umurongo wa 45 reka mbere ku murongo wa 45 Yohana 8:45 ngo ariko jeho kuko mvuga iby'ukuri ntimunyemera 46 ninde muri mwebwe yonyagiriza icyaha nakoze ko mvuga ukuri niki gituma mutanyemera 47 uw'imana yumva amajambo y'imana mwebwe igituma mutumva nuko mutarab'imana ubu rero ndashyitse ngira ndashyitse ku ndunduro imbere y'inyonga z'imana twebwe nk'ishengero rifise ijambo atari ishengero rifise insobanuro z'abantu ariko ishengero rifise ijambo tubwirizwa kugaruka muri cya gihe ijambo ry'imana ryose rigaragara ko ari ukuri muri twebwe abantu bizera ijambo ry'imana n'imitima yacu yose aho abantu babona kandi bakumva atari amajambo yacu gusa ariko bakabona ibikorwa by'imana pilato ku iherezo ariko arasozera ibyo ariko arabaza umwami wacu yarabaje ngo ukuri ni iki Yohana 18:34 mbere umwami Yesu yari yavuze muri Yohana 18:37 ara yari yabajije ati aravuga ngo Pilato aramubaza ati ubwo wewe rero uri umwami Yesu ati ni wewe uvyivugiye ko ndi umwami iki nico navukiye kandi iki nico canzanye mu isi kugira ngo nshingire nawe ukuri ukuri wese yumva ijwi ryanje ukuri wese yumva ijwi ryanje Pilato 38 Pilato aramubaza ati mbega ukuri ni iki rero nimba abantu ba kiriya gihe bari bihebuye gushikaho bageraho babaza ikibazo ngo ukuri ni iki ukuri kuri hehe ninde afise ukuri bose bavuga yuko bigira ko bafise ukuri ariko ivyo umuntu yibwira nkuko twabivuze ntacyo bimaze umuntu abwirizwa kubihabwa bivuye ku Mana atari hajya bavuga ukuri ariko aho ahari aho ariko by'ukuri hajya ukuri kwashoboye kwinjira kukinjira mu miti kukanyengetera mu mutima kukinjira mu buzima bw'umuntu aho abantu basohotse bakava mu kuri ubu rero ikibazo kiraza ngo kitakiza kikaza ngo ukuri ni iki umwami yarishuye kuri icyo kibazo yavuze ati ndi nzira ukuri n'ubugingo ntiyashingiye intahe ukuri gusa ahubwo wenyine ubwiwe yari ukuri abavugishwa n'Imana n'abantu b'Imana ntibavuga ukuri gusa kuvuye ku Mana kuva kuri mu ijambo ry'Imana ahubwo ubwabo nabo bari gice cy'iryo jambo kandi ukuri kuva ku Mana kwari kwamaze kubanyengetera bari umwe mu Imana yari yamaze kunyengetera muri bo nicyo gituma bashobora kuvuga bakavuga ngo uku niko rahagize mu inyuma yaho umwami avugiye ibibazo byose byaciye bironka inyishu ndizera yuko atamuntu numwe mu bantu bamaze iminsi basoma ubutumwa bwa Abraham nibaza yuko atanu umwe yasigaye ari gipfu nta muntu numwe yasigaye atazi ahantu hari ukuri cyanke ngo ayobegwe uwavuze ukuri azi cyangwa kugereranya ibintu n'ibindi ariko mbega jewe sinicaranye n'abavuga ubutumwa bakomakomeye babayeho mbega bose sinumvise bavuga ubutumwa mbega jewe ubwanjye sinabasobanuriye mu kidagi iyo bari kubarigisha umwe muri bo ntiyanansabye yuko no mubera no muserukira ngaha mu buraya bwose nkabarije ndamuserukira ngaha iburaya akazarampa n'umushahara buri kwezi na buri mwaka akambwira ko umushahara ntari bwigere nibaza kubaho uko biri kose sindi umuntu ameze nk'umuntu yumvise inkengeri ivuga ariko atazi ahantu munara yavugiyemo uri oya ahubwo nahebye iminara yose n'inkengeri iri kiravuza kuko nasanze minara yose ari minara ya Babuloni kandi abantu bari mu madidane kandi umengo barubaha Imana kandi ubugingo bw'ikiro ntibwari bukwiye kumererwa gutyo kuko ubwo bugingo bwacunguwe n'amaraso y'umugazi w'intama w'Imana kandi Imana irafise uburenganzira bwo gushobora kubahamagara no kubarongora kugira ngo ishobore kubihishurira biragaragara yuko mu gihe muri kiya gihe nije nari umukene muri bose amafaranga yanjye yose nari nayakoresheje ndiko ndavuga ubutumwa ikigeretse ko nakora ahantu twimba ubutare tukamanuka ikilometero mu kuzimu kandi nabayeho bingoye cyane navuze ubutumwa kandi nakoze imyaka 15 sinirwe ndavuga aho nakoreye jewe narabonye inzahabu mutazopfa mubonye ubuzima bwanyu bwose narakoze ahantu bimba inzahabu kandi naronka amafaranga bingoye cyane mu nyuma byose birahera nari mfise ivewe ya ishaje kugira ngo mbone mu ibarabara sinirirwa naraba mu idirishya narakura gusa igihuzu nashyiraho ibirenge yari yaraguye ikutu yaratobotse ku buryo nashobora no kubona ibarabara nshishije aho nshyira ibirenge rero umuntu ajya kukubwira ibintu nk'ibyo yoguha ukenye gutyo kandi singira isoni zo kubivuga uyu munsi twari dufize ibitanda bikozwe mu byuma twaronze nk'imfashanyo nivyo twajyamako utumeza two mu byumba byacu twari udukarato bimburiramo imicungwe nari naratoye umunsi umwe kuwa gatanu isoko ya Buriyinga iremuye kandi twaciye tudushyira ku impapuro nziza kugira ngo dushobore kuba utuntu dusesuka rero muri icyo gihe niho uwo muntu yaza kuraba umukene yabikreferde maze akansaba ngombe umugenduzi w'ibyiwe byose ariko ibyo yashaka kumpa byari bindengeye murazi naramwumvirije umwanya muriye muremure ntibyanyoroheye kuri uwo muhingamo asimvuze ko kugira simvuze ujya umwanzi arashobora kuza mu gihe ukigipimo umwanzi arashobora kuza kugira ngo agupigipimo kandi tuzopimwa kubera ko ntashaka gufatwa n'iryogera yaciye ambwira ngo narumvise yuko ngo kolonye ngo ari igisagara cyiza kandi ko hariho ishengero rikomeye ntiwibaza yuko bikwiye ko tugenda tukagenda gutemberana nawe ikolonye canavuga nti nk'uko ushaka duca turagenda dushitse kandi twashitse hageze twashitse igihe nyacyo murazi icyo naciye nkora muri uwo mwanya nacyo namubwira nti mwene data mukundwa mbega uramaze kumva bavuga umugabo witwa mwene data Branham arambwira ngo ngo acarambwira ngo uyo ngo n'umugenzi pfamfe mu cyongereza bavuga ngo my bosom friend ngo n'umugenzi pfamfe acarambwira ngo n'umugenzi wanjye pfamfe ngo igihe ngo umbwihe rikagoresha igikorane ngo muri leta ya Washington niho Imana yavugana n'umutima wanjye ngo niho natanguye ngo niho natanguriye ncanavuga nti ibyo biranezereye cyane ngo ncanamubwira nti nashaka kukumenyesha yuko ubutumwa yavuze ubu natanguye kubusobanura mu Kidagi kandi nshaka kubugwiza mu bitabo byinshi emwe ese iyo mwumva nge n'umugabo yaciye avuga emwe uwo mugabo nyene yaciye ahaguruka ubwo nyene mu maso yacyo arahinduka kitangura kuvuga ijwi arahindura ijwi ngo ubutumwa Branham yavuze ngo bumaze gutera ingorane nyinshi ku isi emwe cyansimbira ko ndamubwira nti rindira gatoye nti uranze ko atakazurampa nti nta mushahara wawe ndarya gushika uno mwanya ndacyafite ibyo kukubwira kurusha ibyo wowe wombarira ubu rero ndakumenyesheje yuko atana kimwe gishoboka hagati yacu twebwe uko turi babiri nta kimwe gishoboka hari abantu benshi barivugisha ibintu mu gihe cyose bibaza yuko bashobora kukwigarurira bakubwira ngo ngo mwene za Branham ngo nta n'umwe amugera no ku murundi ngo yaraciye bugufi cyane ngo yarahezagiwe n'Imana cyane ngo yarakoreshwe n'Imana cyane ngo iby'Imana yakoranye nawe ngo nta wundi yigeze ikorana nawe ibingana n'ibyo yakoranye nawe nibyo benshi bavuga ariko ushitse ku bintu bya ngombwa byankenerwa ushitse ku ijambo ugeze ku kuri kw'Imana mwingine ngo tubahinduka ntusubira no kumenya bari bo none ibyo ni biki kiriya gihe ujya mugore yavuze avuga kuri kuvugishwa n'Imana yari yaravuga ati ndamenye kuri umuntu w'Imana kandi ko ijambo ry'Uhoraho mu kanwa kawe ko ari ukuri kandi ni nabyo natwe twamenye ko Imana yarungitse umuntu imurungikanye ijambo rya Yeshuwe kandi ko iryo jambo kwari ukuri kuzima kandi kutagira karohe kandi utavyemera nta mahigwa afise yo kuva mu kinyoma kuko umwami wacu avuga ati muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya ukuri kuzobaha kwidegembya ntidushobora kwibohora twebwe ubwacu ukuri ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rirashyitsa icyatumye rirungikwa muri twebwe rero muri rusange ntikiba kiri igikorwa cy'umuntu ariko kiba kibaye igikorwa cy'Imana yacu murazi ko turi mu gihe cya nyuma kandi ukuza k'umwami kuri kurugi ninde ashobora kongera kubaza uno munsi ngo ukuri ni iki uwo bibaza n'umuntu atakiriye Yesu Kristo nk'ukuri kuva ku Mana kandi akongera cyangwa ngo yakire ijambo nk'ukuri kuva ku Mana uwo niwe yobaza icyo kibazo gusa abantu bose baravuga Kristo kandi murashobora kumfatira ku byo mvuze igihe navugana n'umupfumu ari aho yarambwiye amaso mu yandi igihe namubwira yuko ibintu akora biva kuri wa mugwanizi yaciye ambwira ngo umugwanizi ntabaho ngo habaho gusa Kristo ngo niwe atwihishurira kandi ibaze namwe umupfumu ibaze namwe nari nzi neza ko ari umupfumu hari ngahe Krefeld ngaha ku ibarabara Greif ibarabara Greif naciye menya ubwo nyene yuko akorana na Satani kandi gihe namubwira nti ibyo biva kuri wa mugwanizi yaciye anyishura ngo ngo mugwanizi ntabaho ngo nibintu ngo abantu bigeneye ngo kugira ngo batere ubwoba abantu ngo ngo habaho Kristo gusa igitangaje abo bantu ntibigera bavuga izina rya Yesu bavuga gusa ngo Kristo kandi ngo ngo Kristo ngo niwe ngo ngo yoba yarabihishuriye Kristo ni Imana yishuye mu buryo bw'umubiri niwe jambo yambaye umubiri ukuri kuzima kandi abari muri Kristo bose barinjizwe muri uko kuri kw'Imana ejo barambagiye ikibazo ngo bimeze gute ibyo bintu byose bikorwa mu izina ry'umwami mu izina rya Data rya Mwana rya Mwemuyera biba bigenze gute twaramenye kugundu bw'Imana ivyo ari byo kandi ibintu byinshi birakogwa vyitirirwa ivya Kristo kandi atari iby'Imana hano dushaka yuko umwami yashikira ivyo afitiye uburenganzira vyukuri ashobore kutwishurira muri ico gihe rero tuzoshobora gutandukanya ahari ukuri twongere tumenye ukuri uko ariko kandi hano ntihavugwa gusa yuko umwami Yesu yavuze ngo w'Imana yumva amajambo y'Imana Yohana 8:47 ariko Yohana kandi arongera akavuga muri Yohana 1:46 avuga ngo haravuga ngo twebwe turabava ku Mana uzi Imana aratwumvira utava ku Mana ntatwumvira icyo nicyo kitumenyesha imwe mu yukuri ni mwe mu izimiza Yohana 1:4:6 nasomye muri Yohana 1:4:5 none ndabanze kuvuga ko hano aha ntihavuga ukuri gusa ahubwo havugwa na mwe mu ukuri ari mu kuri kandi aturongora mu kuri kose mwe mu ikinyoma nawe ava kuri wa mwansi kandi akagoreka ijambo ry'Imana iyo Eva aza kwibaza gato ku byari bigiye kuba yumva ateze ugutwi inzoka emwe ntiyari guhagarara n'akanya na gatoyi ntiyari kwemera kuvuga n'ijambo na rimwe iyaba yaratahuye ibyo ari byo iyaba yaratahuye na gatoyi yatahura ibyo yaragiye gukorokeramwo ariko yaravuga ngo Satani aramubwira ngo inzoka iramubwira ngo muzoca ubwenge amaso yanyu azuguruka mbega byomariki kuba umunyabwenge jewe mbega byomariki amaso yanjye yugurutse ariko ngatandukana n'Imana kandi bikaba ngombwa kumva nimurabe ingene umwansi akora ngo muzoshobora gutandukanya ikibi n'iciza ngo muzoca ubwenge ngo amaso yanyu azuguruka ngo amaso yanyu azuguruka ariko ntimumbaze uko bizogenda iyo Adamu aza kumenya na gatoyi akamenya ibizova muri bijya bintu yumviye ibyavuzwe iyaza kumenya uko biza kugenda ugutwi kwiwe yari kugufunga akakufunga ku ari karavuga kandi yari kwibuka ijambo ry'inkomoko ry'Imana kandi yari guca avuga ati Imana yaravuze kandi birakwiye ibyo abandi bose bashaka kuvuga barashobora kubivuga bakabibwira abo bashaka ariko ntibabimbwire jewe niko Adamu yari gushavuga ariko turavuga turabona yuko uno munsi ibara ryaguye turabona ko amahano yaguye ku bari ku isi urupfu rwose indwara zose kuva ku ntango byake bigaragara amaso yacu ntiyugurutse amaso yacu ntiyugurutse ngo tubone gusa ko twazimiye kandi ko twatandukanye n'Imana ahubwo amaso yacu yarugurutse turabona yuko Yesu Kristo ariwe Adamu agira kabiri ko yapfuye ku musaraba I Golgota kandi ko twaronse ukwiyuzuza n'Imana kandi ko twagiriye ubuntu kuri twebwe igicyangombwa n'ukubona kandi tukizera n'imitima yacu ivyo Imana yakoze ku bwacu mu ijambo ryayo muri kino gihe kandi niba twasomye kuvugishwa n'Imana Yeremiya yuko abantu bari bafite ibyagezo biva ku Mana Pawulo arabisobanura ngaha neza mu Baroma igice cy'icyenda umurongo wa kane aravuga ati ivyo gucika abana b'Imana n'ivyabo ati by'amasezerano ivyo ivyo guhabwa ibyagezwe byose byari byabo byose byari byabo ibyagezwe byari byabo yavuga ngo yaba nashobora kubinjiza muri Kristo ati no kwemeye no kuvumwa nkavumwa kugira ngo nshobore kubinjiza bari bafite ivyagezwe bari ba ariko ntibari bazi uwazanye ivyagezwe ari nawe yari imbere yabo bazi ko yari umumareka w'isezerano ariko haranditswe muri Yakobo igice cya kane umurongo wa 12 ngo aravuga ngo ushinga ivyagezwe kandi akaba mucamanza n'umwe ujya nyene yagendagenze ku isi mu mubiri w'inyama ni nawe nyene yavugiye mu mubiri w'impwemu hariya ku musozi Sinai yavuga nk'umareka w'isezerano kandi mukeneye gusoma byinshi kuri ibyo bintu mashaka gusoma byakozwe n'umwe gice cy'indwi umurongo wa 3:38 mugasoma no ku bindi mirongo ivuga kuri ibyo bintu aho turabona igikorwa cy'ubucunguzi hano Imana yarije n'abari mu isi abari mu isi bari bacumuye muri uno mubiri w'inyama wo ku isi kandi muri uno mubiri w'inyama wo ku isi niho umwami wacu niwe yaje yambaye maze ariha ikiguzi ku musaraba I Golgota kandi mutegerezwa gusoma muri bya butumwa muze mu isomo muri bya butumwa bwitwa ngo ikimenyetso hajya mwereza baranamu arabivuga arabivuga ko cyane akavuga ati mu izina rya kera ubuzima bwa bijya bikoko batanga ikimazi ntibwashobora kugaruka ku muntu ariko amaraso yaraseswa kugira ngo bigaragaze yuko amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana azoseseka mu nyuma hano rero arabana akavuga ngo ubuzima bw'Imana muri Kristo cyari ikintu gitandukanye yarasheje amaraso yiwe kandi ubuzima bwiwe ubugingo bwiwe bwaragarutse muri twebwe kuko ubugingo buri mu maraso niko byanditswe ivyo ndashobora kwibasomera vuba ndashobora kwigura nkabasomera vuba ariko mwese murazi yuko byanditswe kumbure ko murazi naho byanditswe mu byo Mose yanditse yuko ubuzima buri mu maraso hano turabona ngaho mu Balewi 17:11 ngo kuko ubugingo bw'umubiri buba mu maraso nanjye nshinze kwaba ku gicaniro ku bwanyu ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu kuko amaraso ari impongano ku bw'ubugingo buri muri yo ubugingo buri bwari muri mu maraso amaraso yarasesetse kugira ngo dushobore kwiyuzuza n'Imana, kandi ubuzima bw'Imana, ubugingo bw'Imana bwari muri Kristo bushobore kugaruka kuri muri twebwe. Ubuzima bw'Imana bwari muri Kristo bushobore kuza muri twebwe. Uwo ni Kristo muri twebwe, ivizigiro byo kuzabona ubwiza. Bene Data namwe bagenzi, nashaka kubabwira bino bintu nabivuze meze nk'umuntu adebagura kuno mugo uhingamo, ariko nanjye nababwiye nk'uko na Imana yabinyeretse, nanjye nababwiye nk'uko mwemu w'Imana yabinyeretse, nk'uko mwemu w'Imana yabinyeretse niko nabiberetse, niko nanjye nabibabwiye. Twizere n'imitima yacu yose ko Imana yaturungikiye. Eliya wavugishwa nayo imbere y'uko wa munsi wambaye kandi uteye ubwoba w'Uhoraho ushika. Twizere yuko yari umuntu yarungitswe n'Imana, mu kanwa kiwe havamwo ijambo ry'Uhoraho, mu kanwa kiwe ijambo ry'Uhoraho ryari ukuri. Kubijanye n'ibintu bihoraho, mu bijanye no guhoraho, tubwirizwa kumenya yuko ivyo turi mwarukuri, tubwirizwa kugira ikintu twishimikije cy'ukuri. Kandi ngo mwenda zabara namwe yabivuze neza, aravuga ati icishimikizo canje ni jambo ry'Imana, kandi lino jambo ry'Imana, kandi iri jambo ry'Imana niyo niko ndababwira. Gutyo rero turashima kandi turashimira Imana, turanyuzwe kandi turashimira Imana kubona twaratewe iteka, kubona twashoboye kumva lino jambo ryavugishijwe ritagiramo akarohe, kandi ritagoretse, kandi gera ryahishuwe, kandi kubona twaragiye kubw'ubuntu. Birakwiye yuko rifata ishusho muri twebwe, birakwiye yuko ryambara umubiri muri twebwe, kandi rishitse muri twebwe ivyo yasezeranye mu majambo yiwe. Twibuke ko ubwa mbere na mbere hariho ijambo, insobanuro zaje mu nyuma. Harabayeho insobanuro z'abantu nyinshi, ariko ku iherezo ijambo riguma ryarindi nk'uko ryari riri mu ntango, kuko umwami wacu ni uwa mbere kandi akaba wa nyuma, niwe Alpha kandi ni Omega. Kandi nk'uko ishengero ryari rimeze ku ntango, ni nako rizomera ku iherezo. Kandi ndizera yuko Imana ishoboye gukora ibikomeye, kubera ibikomeye cyane, kubera ko tubwirizwa kuzamungwa kandi tugasanganira umwami. Ntiduhagarika umutima, Imana izoturongora intambuko ku yindi biciye muri buno butumwa bwavuzwe. Ntimubusomere imwe gusa, mufate kandi n'ikaramu rifise ibara, ivyo musomye mu bice kw'akarongo k'ibara munsi. Kumbure mwovuga muti ntitukija kwishure aho bashira ko ibintu bahusiga ibintu by'amarangi mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri. Oya, turi mu ishure ry'Imana, kandi ijambo ngo umwigishwa risigura umunyeshure nyene ni rya jambo nyene. Twebwe turi abanyeshure bo mu ishure rikomeye ry'Imana yacu. Twaronse ibyigwa byinshi by'ibyavugishijwe, twaronse inyigisho nyinshi, kandi duciye tubishyiraho akarongo, ibintu bikomakomeye tubikabice ko akarongo. Ni nko gushaka kuvuga tuti mwami, ubu rero ndabitahuye. Iyo uciye ko akarongo munsi ubuvuze uti mwami, ndatahuye ibyo wambwiye, ndatahuye ibyo washatse kutubarira. Muzobona yuko umugisha w'Imana yacu uzomanuka mu buryo bukomeye cyane kuri mwebwe. Kandi abo bose bizeye ko Yohana Umubatizi yari umuntu yarungitswe n'Imana, baraje barumvise kandi baciye babatizwa bamaze kwizera. Ni nako bimeze no muri kino gihe. twarasotse mu gice cya mbere twarakivuyemo aho umuntu wese yashobora gukora ibyo yishakiye. Ubu rero twarinjiye mu kindi gice, tuzi neza yuko Imana irikira kurikira inzira ya nyuma, Imana iri mu nzira, irikira twari shengero mu nzira ya nyuma. Ese choma tukavuga twese bivuye mu mutima, tutacyo twisigaje, tutiziganije, tukavuga tuti ndemera, ndemera yuko uri umuntu w'Imana, kandi ko ijambo ry'Uhoraho mu kanwa kawe ko ari ukuri.
Ich für meinen Teil habe es dankbar erkennen dürfen.
Ku ruhande rwanjye narashoboye kumenya kandi ndabishima, ndabishimira Imana yuko ujya muntu Imana yarungitse ko yazanye ijambo ry'Uhoraho. Iri jambo rero nzoritwara gutya nyene ntashizemo insobanuro z'umuntu nazikeyi. Sinizera yuko, sinibaza yuko umugeni yahamagawe gusohoka akwiye gusubira kandi kumva insobanuro zivuye kuri wa mwansi. Oya, ahubwo ndizera yuko nk'uko umwami wacu yavuze ngo uri mukuri yumva ijambo ryanje. Kurabo abatashaka kumwumva nabo yababwiye ati igituma mutanyumva nuko mutari mukuri. Bendata bakunda na bashiki bacu, turizera ko turi mukuri. Rero tugabe kugira ngo umwansi ntadutere ngo atuzanire ibindi bintu, ariko dushobore kwakira ijambo ry'Imana dufite umutima mwiza, kandi turigumye mu mitima yacu. Umwansi aravuga, aracyavuga, aciye mu bantu benshi, ariko mu nkunde mvuge yuko ijambo ry'Uhoraho ryaje kubavugishwa n'Imana, ijambo ry'Imana ryaje kubavugishwa n'Imana muri bwinshi, ryongerariza kubavugishwa n'Imana muri rudende. Si we yavuze, ariko Imana niyo yavuze iciye muri we, kandi ntiyahengeshanije kubishimangira, kandi turashobora kubyiza n'imitima yacu yose. Ntimureke umunyabwenge w'ibyanditswe n'umwe canke umuntu yigira umuhinga mu gusobanura uko ashatse ubutumwa ngo nimumureke ngo asobanure ukuri uko yishakiye. Oya, nimuhebe insobanuro z'abantu zose. Baravuga ngo hari ibintu ngo bitarasobanurwa mu zindi ndimi, ngo ndabikubwiye ngo ca wumva ngo ibindi bintu ngo cukanura amaso uvyumvise, ngo cugurura amaso.
Ego, benshi bararerembuza amaso, abandi nabo bazobikora mu minsi iri imbere, ariko ndazi ibyo ndiko ndavuga uno munsi, kandi ndazi ko ndabivuga mu izina ry'Umwami. Naho ntoba nashoboye kubyigisha nk'uko Umwami yabimbwiye, ndabasabye ibi bintu mubigumize mu mutima, kandi mugume mugavye. Ibi biriko bibacyo kimwe. Turashobora kuvuga yuko haje bene data baciye bugufi, ego barashobora gufata amakoti yabo bakayambara bayacuritse cyangwa bakayakura, barashobora amakoti yabo bakayacurika kugira ngo bagaragare yuko baciye bugufi ubaravye inyuma, kugira ngo bagakora gute kugira ngo bashobore kutwifatira. Ariko ndibaza yuko Imana yahejeje kutwifatira, kandi kuguhishurwa kuvuye ku Mana gushitse kandi gukwiye kwatanzwe mu butumwa bwa Mesiya Branham kurakwiye, kandi ndabibabwiye neza. Ndabibabwire, umuntu abona uku kuri kutamuhagije emwe azoshikirwa n'ibyashyitse mu itongo rya Edeni. Murashobora kuvuga muti ibyo ntibishobora kunshikira jewe, wewe uri iki? Jye sinzi n'icyo uri wewe. Ibintu birashobora kudushika ko vuba umuntu ntanabikenikanda.
turashobora gusikirwa n'ibintu bikomeye tutari twibaza, kuko amaso yacu abona ibiri hafi, abona bike mbere no mu buryo bw'impemo tubona bike cyane. Imana ingirira ubuntu, ikugira ubuntu, nawe tugira ubuntu twese. Reka ndababwire, nta ntumwa igira umunani iriho, nta muntu umwe ashobora kwibaza yuko ashobora kwigira yuko afise ibango ry'ubukozi ryavugishijwe, kuko iby'Imana twarabihawe kandi twarashyitse ku musozo w'ishurirwa kwa Yesu Kristo, n'uko ijambo ryiwe niba twarahawe, twarakire mu mitima yacu ibyo Imana yavuze biciye mu kanwa k'umuntu yahamagawe. Ntidukwiye gutuma umutwe ku byerekeye izamugwa cyangwa kwizera kwizamugwa. Ntimwibaze yuko muri imyaka yose njye nagumye nsinziriye, narasomye kandi narasomye cyane, ariko ubu igihe kirageze aho isaha y'Imana yageze, aho twese tubwirizwa kugarukanwa tugashobora kwinjira intambuko ku yindi. Ikintu cya ngombwa ni uko tudakwiye gucikwa n'igikorwa cy'Imana, dukwiye kwinjira muri yo, ibintu by'Imana bikinjira ibyina mu mitima yacu. Imana izoheza yiteho ibindi. Twese nize duhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwayo. Amen.